kumva ni radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigikwashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese mugiteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri itariki 16 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2018 muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri Nosa.
Ivyo vy'amasezerano y'ushimi vyatumye iyi mwandagara wose habigorana. Amasezerano y'isha twarayemeye n'ivyo mugabo ese turukwama amasezerano y'ushimi yata yose. Abantu bazuza bakire abantu bagire kudeta kubize ngo hazuba amasezerano y'isha azubashira hamwe n'abandi. Uno munsi twiye dushaka kugira ikizira.
Uyu ni Gaston Sindimwo icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ku biganiro bihuza abarundi. Iyo nkuru hamwe niyerekeye abagize inama nshingamateka y'u Rwanda bahangayikishijwe n'igitigiri cy'abaregwa ibyaha bya jenoside bari hagati mu gihugu n'abagihunze bakidegembya hamwe n'andi makuru avugwa hirya no hino ku isi twayabateguriye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kwishikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza Aloise.
Amahoro Oriana. Turahera muri Zimbabwe. Icegera cy'umukuru w'igihugu muri Zimbabwe Constantino Chiwenga hari muri Afrika y'Epfo kwivuza ibikomere yatewe n'igisasu cyaturikijwe igihe bari mu myiyamamazo mu kwezi kwa gatandatu. Hari makuru yashikirijwe n'ikinyamakuru cya Leta ejo ku munsi wa mbere. Grenade yaturikiye mu myiyamamazo ya politike yabereye mu gisagara cya kabiri cya Bulawayo yishe abantu babiri ikomeretsa gato Perezida Emmerson Mnangagwa mu gicegera cy'umukuru w'igihugu Chiwenga yakomeretsa ariko bitarenze urugero. Mnangagwa yagiriza abayoboke ba Grace Mugabe n'umutambukanyi wa Robert Mugabe kwaribo bari nyuma y'ico gitero. Chiwenga yaramaze indwi irenga atajabona bituma haba makenga ku magara yiwe. Yagiye muri Afrika y'Epfo kuwa kabiri nkuko bishikirizwa n'ikinyamakuru cyaho muri Zimbabwe Herald. Muri Afrika kandi igihugu cya Gambia cyarashyizeho komisiyo ijejwe kumenya ukuri no kunywanisha abanyagihugu uzotohoza ibyaha byakozwe na leta y'uwahoze ari Perezida Yaya Jammeh. Yagirizwa kuboreza igufa no kwica abatavuga rumwe nawe. Abahohotewe, ababonye ibyabaye hamwe n'abagirizwa ibyo byaha bitekanijwe ko batangura kumvirizwa mu mpera z'uku kwezi. Ibikorwa byo kubumviriza bikazomara imyaka ibiri. Jammeh yatwaye imyaka 22 inyuma yo gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'1994. Yahungiye muri Gine Equatoriale mu kwezi kwa mbere 2017 inyuma yo gutsindwa mu matora yashikanye ku butegetsi Perezida Adama Barrow. Kwigenekereza rya 17 z'uku kwezi n'ejo ku munsi wa gatatu OMS nihizotunganya i Geneve inama kuri Ebola yugarije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva mu kwezi k'umunani gushize Ebola imaze guhitana abantu 135 mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Inama itegekanije kwemeza nimba ari kiza kibangamiye isi nk'uko byabaye mu 2014 aho Ebola yahitana abantu barenga 111,000 n'300 muri Guinea, Liberia na Sierra Leone muri Afrika y'Uburengero no kukiza cha Zika mu mwaka wa 2016 muri Amerika y'Epfo. Leta zumwe za Amerika Ekleziya Katolika i Washington DC yarasohoye urutonde rw'abahoze bayikorera 28 ivuga ko bagiriwe n'ibyaha bifatiye ku gitsina kuva mu mwaka w'1948. Mu rwandiko rwasohowe ejo kuwa mbere Ekleziya Katolika i Washington DC yavuze ko ari intambwe ikomeye izoshikana kugushira ahabona ivyabaye kumenya ababyagirizwa no gukira. Ekleziya y'i Washington yatanguye kuja mu bibazo kuva aho umwepiskopi mukuru yahoze yirongoye Kardinal Theodore McCarrick yagirijwe kugira imibonano mpuzabitsina n'abana hamwe n'abakuze acakurwa muri ayo mabanga mu kwezi kwa gatandatu. Makarike mu nyuma yaciye ahitamwo gutanga imihoho. Igihugu cha Arabia Saudite nacho kiri mu myiteguro yo kwemera kumumenyesha makuru Jamal Khashoggi gushikuba tazwi irengero yishwe. Ibyo byashikirijwe mu bimenyesha makuru bitandukanye byaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bimenyesha makuru bivuga ko byatohoje amakuru avuga ko urufugwa Khashoggi rwavuye ku bibazo byabajijwe haba kutumvikana. Televiziyo CNN yaha muri Amerika yashikirije kwa bari inyuma y'ubwo bwicanyi bagira bamunyuruze bamukuye muri konsula ya Arabia Saudite ya Istanbul bamutware muri Arabia Saudite kubarizwaye. Ayo makuru avuga kandi ko leta ya Arabia Saudite yoba itekanya kuvuga ko icwa giwe ryabaye atamutegetsi abitegetse kandi ko ababikoze bazo vyishura. Ubudagi nabwo bwarohereje mu gihugu ciwe cy'amavuko cha Maroc wagirijwe kugira uruhara mu bitero by'iterabwoba byo mu kwezi kw'icyenda ku itariki 11 2021 aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Munir al-Motasek yaramaze imyaka ishika kuri 15 mwibohero mu Budagi imbere yuko arungikwa muri Maroc ejo ku munsi wa mbere. Motasek yara yafunzwe ko yafashije Mohamed Atta yari umudereva w'indege yakoreshejwe muri ibyo bitero byabereye mu bisagara bya New York hamwe na Washington. Abategetsi b'izo ndege abadereva b'izo ndege bari abanywanyi ba Al-Qaeda ishami ryo mu gisagara cya Hamburg muri icyo gihugu nyene cyo mu Budagi.
Urakoze ya Louise ku makuru udushikirije. Ubunano mwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini cyahere mu Rwanda abagize inama nshinga mateka bahangayikishijwe n'igitsigiri cy'abaregwa ibyaha bya genocide bari hagati mu gihugu n'abagihunze bacidegenvya. Ibyo byagarutswe ko kuri uyu wa mbere aho inama y'igihugu yo kugwanya genocide CNLG yashikiriza raporo yayo y'umwaka wa 2017 na 2018 kubagize inama nshinga mateka. Ninguru ya mgenzu wa chwasum takaboi.
Imbere y'Inteko Ishinga Amategeko imitwe yombi Komisiyo yo kurwanya Jenoside CNRG yavuze ko hari abantu basaga 5000 bagiye bakatirwa n'inkiko gacaca bakidegembya kugeza ubatarakora ibihano byabo. Perezida wa Komisiyo yo kurwanya Jenoside Emmanuel Havugimana yabwiye abagize Inteko Ishinga Amategeko ko hari dosiye zisaga 350 zakozwe zigashyikirizwa Minisiteri y'Ubutabera kugira ngo harebwe uko aba bantu bakongera gufatwa. Ariko abadepite bagaragaza ko nubwo hari ibyakozwe ariko bikiri bike ugereranije n'abakiri hanze batarafata. Uri depute Barikane Eugene
mukoze urwo rutonde rw'abo bantu babi bakwepye urwo rutonde rugashyikirizwa inzego zose inzego z'imitegekere yewe n'inteko n'abadepite bose aba bantu bagashyikirizwa rwose inzego zibishinzwe.
Hari abasanga ikibazo kitagarukira gusa kubakoze ibyaha bari mu gihugu imbere ko hanashyirwaho imbaraga zo gushakisha n'abasize bakoze ibyaha bagahungira mu mahanga cyane cyane bari barakatiwe n'inkiko gacaca. CNRG itangaza ko igihugu kimaze gutanga impapuro 800 zisaba ibihugu guta muri yombi abakekwaho gusiga bakoze genocide mu Rwanda babihungiyemo. Ariko abagize inteko nabwo bakavuga ko bikwiye gushyirwamo imbaraga ziruti zakoreshwa gubu. Uyu ni depite Muhongayire.
Mu by'ukuri numva gatwarenga umwanzuro wo gushishikariza ari tukagira ikindi kintu dukora nidushaka dushyireho manda d'arrest kubafata ariko natwe ingufu tugomba kukomeza tukazishyiramo abangaba bakoze ibyaha bakahanwa abanyarwanda bakabona ubutabera.
Nta cyizere gikomeye komisiyo yo kurwanya genocide yigeze itanga kuri iki kibazo. Gusa Bwana Emmanuel Havugimana uyoboreye komisiyo yasobanuye ko gufata abakoze genocide ari ibintu bitoroshye.
Kugira ngo rero bazafatwe bose nababwiye yuko ministre yatanze amabwiriza ariko nabo bafite amayeri menshi yo kwihinduranya no guhindura amazina yakumva yamenyekanye hamwe akajya ahandi cyangwa akajya no mu mahanga. Nta wababwira ngo bazafatwa bose barangire ntibishoboka. Ibyo bizafata igihe kirekire tuzafata ubisige. Ibihugu ni byinshi isi ni nini uzabona ko akiyekwa mu Rwanda zimuka ajye muri Kongo ave muri Kongo ajye muri Gabon ajye muri Cameroon bazunguruka isi yose ariko kugira ngo uzavuye ngo ijana ku ijana zabafata byo ntago nayo bizeze
ikibazo cy'abana bacitse ku icumu batazi inkomoko yabo kuko genocide yabaye bakiri bato cyongeye kugaruka muri raporo ya CNRG ubigaragara nta mwanzuro nakuka wafashwe kuri iki kibazo ari nayo mpamvu abadepute basanga hakwifashishwa ikoranabuhanga mu rwego rwo gutahura inkomoko y'ababana uyu ni depute Faziri Harerimana
iki kibazo kitakemuriwe mu tegeko kizanagaruka ku bakomoka kuri aba bana ariko mu tegeko ry'umuryango nibagaragaza yuko aba bana bashobora gukoresha DNA kandi amafaranga akarihwa na leta icyo gihe kibazo kizaba gikemutse nanone nitujya mu tegeko ry'ubwenegihugu rigaragaza ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko ubwarimbwo uyu munsi bano nibahabwa ibyemezo by'inzira cyangwa iki abana babo bikazabageraho bikaba ikibazo tugomba kugaragaza yuko abana basanzwe ku butaka bw'u Rwanda bafite iki kibazo ko bafite ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomo ibi rero nitubikemurira mu mategeko nibyo bizatuma tugikemura burundu
kugeza umubare w'ababana nuramenyekana neza kuko bari bamenyekanye bagera kuri 15 abenshi biganje mu mujyi wa Kigali ariko bikaba bikekwa ko ababana bashobora kuba ari benshi nta gisubizo gifatika ababana barabonera ikibazo cyabo kuko kugeza ubu batarahabwa ibyo basabaga ari byo kumenya inkomoko yabo komisiyo yo kurwanya genocide isaba ko habaho itegeko ryihariye rirengera ababana kuko byamaze kumenyekana ko bariho kandi bashobora kuba ari benshi Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Banyuranye n'Ijwi rya Amerika. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet, mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu gihe hagisigaye iminsi icumi gusa ngo ibiganiro bihuza Abarundi ku nshuro ya gatanu bibe yarusha muri Tanzania, icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Gaston Sindimwo yabwiye Ijwi rya Amerika ko kuja iyo arusha ari guta umwanya. Ahamagarira abanyepolitike bahunze igihugu gutahuka nyabuna kwitegurira amatora yo muri 2020 umugambwe SNDD-FDD nawo mwitangazo wasohoye ku munsi wa gatandatu usaba ko ibiganiro byutahukanwa bikabera hagati mu gihugu inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza I Nairobi
Aganira n'Ijwi rya Amerika icyegera cya mbere cya President Nkurunziza yemeje ko leta y'u Burundi itigeze yanga ibiganiro na rimwe ariko Gaston Sindimwo ashimangira ko inzego zitorewe n'abanyagihugu zitazigera zemera ibiganiro by'amagaburanyama canke bishingiye kugabangana ubutegetsi nk'uko byabaye hasinywa amasezerano ya Arusha mu 2000
ivyo by'amasezerano y'Arusha ni byatumye iyi mwandagara wose habigorana amasezerano y'Arusha turayemeye n'ivyo mugabo ese tuzokwama amasezerano y'Arusha imyaka yose abantu bazoza bakenera abantu bagire kudeta kubize ngo hazo amasezerano y'Arusha azubashira hamwe n'abandi uno munsi twe dushaka kugira ikinzira kandi y'amasezerano canke ibiganiro tusubigira ngaha mu gihugu bishyigikiwe na leta kuko niyo yonye n'ibiganiro bizoka amatora ngo ibiganiro bidahera gushika ryari birateye isoni umuntu azo sina amatora baca bagenda bakerera abantu canke bagwanya ubutegetsi abashobora ngo bashaka ibiganiro twebwe icyo gikorwa na tuzoshyigikira
bwana Sindimwo anemeza ko kuja mu biganiro y'Arusha muri bino bihe bisa no guta umwanya
ubwa mbere twe nta numwe dukumira dutegura amatora ahuza abarundi bose ahubwo tubasabye ntibasubire guta umwanya wabo ngo bariko baja yarusha bariko baja ahanana nta handi hazobaha iteka cyangwa hazobaha ubu butegetsi atari ngahe Burundi mugakwime yumvire uyu mwanya bariko barata bariko bagiye kuri abanyagihugu babo bazobatora
kubwira nti batuwa mwanya umukuru w'ishyirahamwe Falcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama asaba leta kutitaba ibiganiro byimirije Jean Hakizimana atubwira imvo za bimutumye
nuko musanzwe muzi ko ibiganiro bikaba bari yarusha umuhuza w'abarundi n'icyohero wenje ni mukapa atumira amashyirahamwe amwe amwe ariko ntatumire amashyirahamwe asanzwe akora mu Burundi mu gihe imiganiro isanzwe itumirwa yose ari nacyo gituma twifuza ko ibiganiro byoberaho abantu bose ashobora kubyitaba mbere bikabera mu gihugu muri azi ko abashamwe yigenga menshi asanzwe ari mu gihugu murabizi ko ibiganiro byaheruka kuba yari yavuze ko ari bya nyuma tukaba tutumva igituma haguma hariho ibiganiro bihuza Abarundi bidahera mu gihe mu gihugu amahoro n'umutekano ahari nyamba abandi babanda biraganira ari byiza ariko twifuza ko ibyo buganira bubiganira mu gihugu kugira ishuri kwitabwa na bose kugira kandi Abarundi mu bitandukanye baterere mu budasa bwabo nabi n'umunyamahanga abiramo kuko ibyo azo kumvikana cyangwa kumvikana ari byo Abarundi nyene
iki cyiyumviro umugambo uri ku butegetsi zende David Duragishigiki Joseph Ntagarutimana icyegera cy'umunyamabanga mukuru wawe yabivugiye mu itangazo wasohoye ku munsi wa gatandatu w'indwi heze hibuka imyaka 5 iheze warondeye kwikukira ko Burundi yishwe
umugambye Sedevde Durakenguruka utwigoro twose twanyicyahiro Benjamin Mkapa arongora ibiganiro bihuza abanyepolitike ibyo biganiro byarafashije kugira abanyepolitike bari hanze y'igihugu bagaruke mu ruhongore abatari bake bakwamaze gutahuka ibiganiro ibiranga kazozi za keza k'igihugu nacyo gituma bizobandaniza mu Burundi narijya abarundi bazopfundika amatora yo mu 2022 ngaha mu Burundi nyine kugira agende neza ibyo bazopfundika byose bikaba bizopfundikirwa ngaha mu Burundi nyine
icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu nawe agaruka ku byo abona bikwiye kwihutirwa mu biganiro
twibwaniye ati mbega kugira ngo imigambwe yidegembye byogenda gute kugira ngo amatora agende neza byogenda gute nibyo twifuza ko abarundi bashika ko kwazobwira ni intambwe none wewe uguma wimata wimata mata ngo ibiganiro ngo ibiganiro nacyo bizobashikiriza ibiganiro byarahaye abo mu 2000 mugo ntazosiba iyo mu 2015 nta biganiro zose bakwemera yuko bishobora guha ubutegetsi kubera bagize ibicanke bati akagumo
kuva hadutse njyane za politike mu 2015 mu Burundi zavuye ku kindi kiringo cya president Nkurunziza izo ibaye inshuro ya gatanu hatumwa ko ibiganiro bihagarariwe n'akarere muri ivyo biganiro vyatanguriye Kampala mu kwa 12 uwo mwaka nyene bikabandanize yarusha nta munsi n'umwe impande zibiri zitavuga rumwe zibigira zicarana ngo zihangane ibiganiro vyimirije bizoba kuva ku itariki ya 24 bishike ku ya 29 ku kwezi Eloge Urika neza Nairobi ijuru ya Amerika
urakoze Eloge kuri iyo nkuru tukivuga ku biganiro bihuza Abarundi umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD wemeza ko uzokwitaba ibyo biganiro bizobera hanze y'igihugu ariko ukamenyesha ko ingingo zikomeye zijanye n'amatora zizofundikwa mu Burundi mu mugambwe ipona ho bemeza ko hamwe umuhuza yotumira abandi biyitira uyu mugambwe batazokwitaba ibyo biganiro ni mu gihe yindi migambwe isaba ko ibiganiro byimirije byovamwo ivyumvikanywe ko ku neza y'abarundi inkuru ya Raymond Zimana
imigambwe yose yemewe mu gihugu cy'u Burundi yararonse ubutumire bwo kwitaba ibiganiro by'umuce wa gatanu bizobera mu gihugu cya Tanzania mu mpera z'ukwezi kw'icumi 2018 mu migambwe nka yose babona ko ivyo biganiro byo bari bya nyuma mu mugambwe w'umwami n'abagabo PMP abagendera banga bavuga ko abanyepolitike bazo kwitaba ibiganiro bari bakwiye gushira imbere inyungu z'abarundi Guillaume Ruzovio arongoye uyu mugambwe akabona ko ivyo biganiro vyorangira hafundiswe ingene amatora yo mu mwaka wa 2020 yo ba mu mahoro n'umutekano
arabavitsa ngo bavuga kumwe na leta arabavuga ngo bavuga kumwe na leta kumva yuko babiza gukorera ineza y'igihugu barakeye gukwegera kujabo gusa yo nahamagarira abanye politike bose bumve yuko ubu aho bigeze dukwiye kugenda tukicara hamwe kugira ngo dutegurire hamwe ingene tuzoshika mu matora y'ibihumbi 2022 mu mahoro mu mutekano nicyo kizoba kikina tujanye yarusha gutegura amatora yo mu 2022 mu mwumvikano mu mahoro
reka no mu mugambwe ipedezi gamibanga nuko babibona Kasim Abdul urongoye asaba ko kwigwa ibikenewe kugira amatora yimirije agende neza kandi ntiyagire ukumirwa ari nacyo cyotuma abanyepolitike bahunze batahuka kugira nabo baje mu matora
integuro y'amatora y'ibihumbi 2022 nizwa rigenga amatora ibyizwa rigenga amakomine bigasubirwamo cyo bitwa twifuza yuko abanyepolitike bose twohurira yarusha tuganira ku ngene amatora y'ibihumbi 2022 iyo amatora meza uwatsinze n'uwatsinzwe bose bemera bati jewe ingufu zanje aho zagarukira naha cyasaba rero yuko abanyepolitike bari hanze butahuka kugira ngo twitegwe ko igihe n'ikinyi bose bahunze no munsi burutaha bategura amasura twese turi kumwe gucyo etwate demokrasi cyacu
umugambo uri kubutegetse CNDD-FDD bemeza ko bazo kwitaba uyo muco w'ibiganiro Joseph Nakarutimana cegera cy'umunyamabanga mukuru uyo mugambwe avuga ariko ko ingengo zikomeye zirabi z'amatora n'igihugu cy'u Burundi sizofatirwa mu gihugu cy'u Burundi
kuganira umuco mwiza w'amiranga barundi muri kahise no muri kazoza bizokwama gutyo ibiganiro byanga kazoza keza k'igihugu nacyo gituma bizohandaniza mu Burundi narijya abarundi bazopfundika amatora 2020 ngaha mu Burundi nyine kugende neza ibyo bazopfundika byose bikabizopfundikirwa ngaha mu Burundi nyene
numugambwe Iprona uremeza ko waronse ubutumire bw'uyo muco w'ibiganiro Abel Gasasi arongoye Iprona avuga ko hamwe uyo mugambwe arongoye wosubira kwitirirwa abandi batumiwe muri izo biganiro n'umufasha w'umuhuza vyotuma uyo mugambwe utitaba izo biganiro
umuco wa mbere n'uwa kabiri twarashika harusha tugasanga baduhamagaye kwasanga uyitanga n'itanga ngo amizere ugasanga wundi bamuhamagaye ngo amitana nditi mugabo turazi mu gihugu ko umugambo adasigana itana ari umwe uno munsi turongoye kandi wemewe n'amategeko tugero ntibe tuvuga tuti mu gihe bo tumira itona bagaca batumira n'abandi bantu nyitira itona ku ruhande muri icyo gihe bya bintu bafite ushaka kwemera kuko umugambo ni umugambo hari naho rero twa tudashaka ko ibiro by'umuhuza ari byo biza birazana gusatagura imigambwe ahubwo hatumire nk'abanyamugambo abo nabo nimba bafise uko bumva batumirwa batumirwa uko bibitwa mugabo ntibaze kwinegeza inyuma y'umugambwe uhari uri kurakora uzwi mu Burundi n'amahoro avuze neza ko dusanze abo bantu batumiwe bitirirwa bitona ivyo biganiro hazi tuzojana
kiretse imigambwe yemewe abandi batumiwe n'amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike abaserukira amadini hamwe n'abaserukira abakenyezi naho uyo mugwi w'abakenyezi udashima kuko uzoserukirwa n'umukenyezi umwe gusa Ibiganiro by'umuco wa gatanu ku matata ari mu gihugu cy'u Burundi bikaba bitunganije kuva ku igenekerezo rya 2024 gushika kujya 2029 ukwezi kw'icumi 2018 mu gihugu cya Tanzania ibiganiro bitumirwamo na bamwe mu banyepolitike eka n'abari mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike bahunze igihugu kuva mu mwaka wa 2015 i Bujumbura Remozi Imana ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 56.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika. Ndagushimiye Raymond. Tukiri mu Burundi hagiye kongerezwa ingufu mu kugwanya amasanganya yo mu ibarabara biboneka ko aguma yiyongera cyane cyane muri aya mezi himirije iminsi mikuru irangiza umwaka umushikiranganje jejwe umutekano yabishikirije ku munsi wa mbere mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ikiganiro cyari cerekeye ibyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu mezi atatu arangiye inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka
Ibintu nyamukuru bitera amasanganya mu gihugu cy'u Burundi ni umuvuduko wa cyane n'ubwinshi bw'amamodokari biri mu cegeranyo cy'ibyaranguwe n'ubushikiranganje bw'umutekano no gukinga ibiza mu kiringo cy'amezi atatu arangiye umushikiranganje Commissaire de Police Chef Alain Guillaume Bunyoni abifite gihamya
kwa matwa bivuze ikintu gihambaye cyambere nuko abakoresha ingendeshwa zo mu ibarabara bose baba batwara amakinga baba batwara amapikipiki bamatwara imiduga y'ubwoko bwose bahinduka mu mutwe wabo bakumva yuko babwirwa gukingira ubuzima bwabo nubwo batwaye n'ibyo bikoresho bafise turavuga ko amasanganya mu ibarabara gwira ariko agwira kumvo nyinshi anagwira nuko n'imodoka nazo nyine zagwiri imodoka yari nkeye mu ibarabara n'amasanganya bamakeye ariko tugiye kuraba ibiharuro by'ukundi imodoka zinjira muri obe zinjira ari nyinshi bisigura nuko imodoka uko ziba nyinshi ko n'amasanganya gwira birasaba rero yuko abantu biga gukurikiza amategeko bakavyumva iyo bataravyumva ngo babigendere ego murabahana mugabo bazoza gutora buryo bavuga ngo inkoni shikiri gufa n'ishikiri ingeso igishikiri ingeso no kwigisha umuntu guhinduka ingeso rero itarahera bazoza guhinduka ibara ryaraguye ni cyambere rero tubasaba bumve yuko bagwirizwa kugira ku mategeko umuntu areke kwirukanga kandi umwanya udasigwa ku mwanya nta wusiga naho bigenza gute
muri amezi arangiza umwaka warongoye ubwo bushikiranganje asanga ari muri ico kiringo hagwira amasanganya yo mu mabarabara avuga zimwe mu ngingo zigiye gufatwa
hariho ingingo zifatwa kugira ngo abarenga ayo mategeko bahanwe izo nazo nyene zikwiriye kubandanya zifatwa mbere mu bushikiranganje bw'umutekano mu nyamirama bigisata kibijejwe baranazikomeje nibwirizwa ari bigenga bigara nazikomeje hariho ibindi bikoresho biheza bigaherekeza izo ngingo kugira ngo zishobore gufatwa hari rero je nivyo vyuma bamuri kimodokari ikiri kure ushobora kuba gifise mu ntoki cyangwa kikaba gishinze ahantu zigaheza zikagabanya umuvuduko iyo navyo nyene biri muri gahunda biri mu mugambi w'ibikoresho inyamiramabi zigiye kuronka biriko birarondegwa kugira ngo bize bikore hariho ivyo gupima abaja kuri vora y'imodokari ibanyoye inzoga nyinshi zirengeje ivyo navyo nyene biri mu bitegekanijwe kugira ngo inyamiramabi zije zirabikoresha iyo bikenewe nkuko vyamye hari inyubako mu mabarabara ziba zitegekanijwe kugira ngo zishobore gutuma abatwara imiduga bashobora kugabanya umurindi bijya bita amadodane n'ibindi ibyo byose rero ni bitegekanywa kugira ngo biherekeze ingingo ziba zafashwe
ikindi gihanze ubushikiranganje bw'umutekano no gukinga ibiza n'ibibangamira uturere tumwe tumwe tw'igihugu uri ibituruka ku ruzuba cyangwa ku mvura umushikiranganje komisari de police chef Alain Guillaume Bunyoni avuga ibigiye gukorwa mu ntumbero yo guhangana navyo
umugambi wo kugabanya ibiza uzorangurirwa mu makomine yatowe nk'akarorero izo ni komine za Nyanzarake ni komine za Kayogoro ni komine za Mpanda na Gihanga aho ni mu makomine iyo kirere gihindutse na gatoyi hama haba ingorane nyinshi z'inzara naco bituma ayo makomine yafashwe nk'akarorero kubera iruzuba rwatse rwaka umwanya mutoyi ukuntu na byinshi n'imvura irengeje urugero gatoyi biba mu mwanya mutoyi muri izo komine ikongera hakononeka ari ibintu byinshi
mu kiringo cy'amezi atatu aheze ubushikiranganje bw'umutekano bumenyesha ko bwatujije inkozi z'ibibi ibigwanisho 28 byarafashwe ibisasu ntezwa ntoke grenade 117 amasasu arenga 3000 byarafashwe mu gipolisi cy'Inyamiramabi urongo w'ubushikiranganje bw'umutekano akavuga ko hakozwe amadosiye arenga ku 5000 Bujumbura Evariste nziko banyanka ijwi rya Amerika
You're depressed. Everything you did to me, you're driving me crazy. You're so perfect. Let me tell you something, baby, fix. Baby, dance. Life is too short, relax. Chikari, on my own. When you turn around, you turn me on, girl. The way you wind and charm my own. Don't you hurt too much? You're over when you're down. When you leave me alone, it's stuck in my head. Take it to a magical day.
Aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri micro i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza imana ibahezagire
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.